mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi buriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda dusamiranira ku FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi iyobora isi hose kuri live ku wezi tatu akaburungu radio VOA akaburungu.com. Adresse yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA Radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri saga cino munsi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Jovidian nini nahazwe
muri isanga. Muri usanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Inondwi yaranzwe n'ibintu bibiri nyamukuru ku gihugu cy'u Burundi. Ica mbere, inama yahuje urwego rujejwe gucungera ingene imenyesha makuru bikora muri ico gihugu CNC, Conseil National de la Communication au Burundi, namwe mu maradiyo yugawe muri ico gihugu cy'u Burundi. Iyo nama yabaye ku munsi wa mbere w'inondwi yabanjirije ibiganiro bigiye kuzokurikira mu minsi iri imbere. Yatumiwemo amaradiyo abiri mpuzamakungu, hariyo ijwi rya Amerika muri komurumviriza na BBC y'Abongereza. Ayo maradiyo akaba yugawe muri ico gihugu mu 2018. Muyugawe aturiwe mu 2015 hatumiwe radio Bonesha FM gusa. Ijwi ry'abanyagihugu na radio television Renaissance zo ntizatumiwe. Ica kabiri caranze inondwi mu gihugu c'u Burundi ni ibiganiro vyahuje ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu n'ubuserukizi bw'ubumwe bwa Buraya muri ico gihugu. Ivyo biganiro vyabaye ku munsi wa kabiri vyari bigamije kuraba ingene imigenderanire yahagaze kuva mu 2015 hagati y'izo mpande zibiri yosubira kunaguka. Inyuma y'iyo nama, umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro yemeje ko amatati no kutumvikana vyibonekeje hagati y'igihugu ciwe n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya Union Européenne bitakigira ishingiro. Yizeza ko ubu ivyo bibazo bibwizwa gufatwa nk'akahise bikava mu nzira. Claude Bouchou nawe ku ruhande rwiwe aserukira umwe bwa Buraya mu Burundi yashimangiye ko ivyo biganiro ari ngombwa. Aha tukibutsa mu kurengana ko umwe bwa Buraya bwahagaritse imigenderanire na leta y'u Burundi mu ntango z'umwaka w'2016 buyagiriza guhonyanga agateka kazina muntu no kwanka kuvugana n'abatavuga rumwe nayo. Kuva ico gihe umwe bwa Buraya bwarahagaritse imfashanyo bwaha leta y'u Burundi buhitamo kwicisha mu mashirahamwe yigenga n'ibindi bisata vya ONU bikorera muri ico gihugu. N'ibihano abategetsi b'u Burundi batankengekanishije kwita ivy'agahotoro basaba ko vyokurwaho. Hagati aho amwe mu mashirahamwe yigenga avuga ko hatari bwagere yuko umwe bwa Buraya buvana ibihano ku gihugu c'u Burundi kuko hari bimwe mu vyatumye ico gihugu kitwagwa mu bihano bicibonekeza muri ico gihugu. Aha dutanga akarorero k'umuhari Map Burundi wandikiye umuryango umwe bwa Buraya usaba yuko ivyo bihano bitokugwa mu gihugu c'u Burundi. Mwikete uwo muhari wandikiye umwe bwa Buraya wasigwe yuko agateka kazina muntu kagihonyangwa mu gihugu c'u Burundi. Muri isanga y'uno munsi rero tukaba twashimye kuha ijambo mwebwe mutwumva muri rya nino kugira ngo mugire ico muvuga kuri ivyo biganiro vyaba ibigiye gutangura hagati ya CNC na bimwe mu bimenyeshamakuru bitagifise uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Burundi canke ibigiye kubandanya hagati ya Union Européenne n'u Burundi. Kuri micro nkuko mwavyumvise ni Diane Ninahazwe, ndayikurije ikaze mu kiganiro cacu muri Isanga cuno munsi duhereye ku karirimbo uvugana ku murwi ndangakaranga w'intatana mu gihugu c'u Burundi. Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nongere ndabaha ikaze. Nuko rero nkuko nari ndabibabwiye mu kanya no munsi tuza guha ijambo mwebwe mutwumva mwiherereye ijya nino kugira ngo mutubwire ico mwibaza ku bintu bibiri. Ica mbere n'inama yabaye kuno wa mbere igamije kurabira hamwe ingene imenyeshamakuru vyugaye mu gihugu c'u Burundi vyosubira kugurura mu batumiwe harimo amaradio atandukanye ijwi Amerika muri ko murumva yabongereza BBC ayuga mu 2015 aturiwe yatumiwe n'imwe rudende gusa ryo radio Bonisha FM. Ikindi tuza kubaha umwanya wo kuvuga ko ni ibiganiro vyabaye hagati y'umuryango umwe bwa Buraya hamwe na leta y'u Burundi bigamije kuraba ingene umwe bwa Buraya bwovana mu bihano ico gihugu c'u Burundi. Uwa mbere twakiriye rero ni Adrien Ikaze. Uherereye Adrien?
Ne kandi mu Burundi mu ntara ya Ruyigi.
Mu ntara ya Ruyigi haravugwa make.
Ya mu ntara ni meza kweri muri komine Gisuru na kapura hariho haragwa tukatekanye kweri nta kibazo.
Umwimbu wagenze neza ko kavura umenga kaguye kare ubwiranize nuko vyahora bigenda nuko ni kino gihe yagwamo.
Nisanzwe ikora icyo imwe rimwe mugabo ntacyo bikironona muri rusange.
Yego nuko rero hanyuma icushaka guterera ni kungingi yahe ni kuri ivyo vya maradio canke ni kuri ivyo vy'ibiganiro hagati y'umuryango umwe bwa Buraya Union Européenne hamwe n'u Burundi.
Icyo nashaka guterera ni kicyo kijanye na maradio. Musanzwe kweri aha mu Burundi byari byiza yuko amaradio bari bahafatiye ibihano. Musanzwe yotangura gukora guko n'amaradio risanzwe dufise iyo se yumvikana mu gihugu cyose. Akarorero nka twebwe iyo mu ntara ya Ruyigi twumva amaradiyo atarenga ane yonyine. Mu gihe twaba twumva amaradiyo menshi ayo twaba twumva ari ayo bafatiye ibihano ibyo ngibyo za Voix d'Amérique BBC RTA na za Bonesha izo twaba twumva twumva ngaho kuva aho bazifatiye ibihano ntatwumva izo radiyo zikenshi izo zasanganiro radiyo nkuru y'igihugu Beyond agakora na radiyo cy'igihugu iheruka kuvuka vuba. Icyo ndashaka rero gusaba leta ni uko prima yatumye yarukirise kugura ayo maradiyo yandi yari yafatiye ibihano kuko umusanzwe ayo maradiyo dusabe twumvimo harabi ibisata bimwe mu cy'igihugu dovuga ati adashaka gushyikiriza neza basi n'ibyo agomba kubivuga akagomba kubica hejuru mugaa nk'akarorero ko kuri RPA baravuga neza inkuru ukayumva yuko iyo nkuru icomoye neza ca ngorane nicyo aricyo nshaka gushyikiriza kuri ejo bijyanye n'amaradiyo.
Radiyo RPA ariko uravuga ngo yarabaha amakuru mu ikayashika kuko mwayashaka yoyo ntiri mu zatumiwe muri ivyo biganiro vyo urabivuga ku ikiga Adrien.
Nibarabe nimba hari ko toba barakoze baburi basi bakuvuga kubitwa ni ngufu barabe gusa mudaka isubire basi yugura nkuko nk'iganiro kaganiro kabizi umurundi yarasikirije icyiyumviro cyiwe ugasanga ariko yarafata mu iterambere ry'igihugu ariko ubusi biragoye kubwira uvuge mbe nta radiyo mbona mvugira abanyagihugu nta RPA yari ihari Nifera saare kusa harika yuko yokuguri yoradi.
Hanyuma ga Adrien ayo maradio hari hagiye rugara mu myaka itandukanye RP avuze radio Bonesha FM na radio television Renaissance zozuga mu 2015 ijwi rya Amerika uri kuravugira ko hamwe niyabongeza BBC zugagwa muri 2018 ico mwahombye ayo maradio ije menyesha makuru bitari ku rubuga rw'u Burundi uwo kubaza kivuga muri maketro bicaye impande zose ukazisaba iki ari nka hamwe boramuka bongeye gusubira gukora nka mbere yaba uruhande rwa leta yaba uruhande rw'amenyesha makuru
uruhande rwa leta cyenda rusaba bakometse iganiro bizishira ika kudumbere yuko amaradi asubira gukora cyangwa cyane ku ruhande rw'amenyesha makuru nawo akanenge baba kisaba yabaneguye ko baze barabe kumbure leta nabo nyine bagakorere ko kuko hari ikintu usanga leta ishobora kumbure ikavuga baba bibona yuko baba ari byiza bakabikorerako.
Urakoze cyane rwose Adrien ngaho mu Ruyigi, ugira umunsi mwiza.
Yego nanjye murakoze.
Ijwi ry'Amerika Washington DC ku yindi murongo wa telefone turafise Don Divin. Don Divin ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Yego murakoze.
Uhereye he ga Don Divin?
Genereye mu Burundi.
Mu Burundi amajahe.
Mu ntara ya Cibitoke kabisa.
Mu ntara ya Cibitoke yaravugwa make.
Nukuri n'amahoro turashimye. Ego
nuko rero uterera ivyumviro ku vyerekeye igurwa rya maradio canke ku vyerekeye ibiganiro hagati ya Union Europeenne na leta y'u Burundi.
Bo ku vyerekeranye igurwa rya maradio mu Burundi ni vyiza. Mbere ivyo natugiriye n'akamaro cane bivanye nuko amakuru mu bisanzwe atabinyamakuru yari mu gihugu utanga biragoye kubera ibinyamakuru kimwe kirashaka kumenya inkuru ikindi kitarazimya kikabitangaza mugabo nk'ubu usanga bigoranye biragorana cyane. Ego ku byerekeranye nabyo ibijyanye n'u Burundi na Union Europeenne genebaza Union Europeenne n'u Burundi ko bitandukanye kuko urumva ni Union Europeenne Europe iri muri Europe Burundi nabwo buri muri Afurika. Uburundi ni igihugu cyigenga Europe nayo Union Europeenne nayo nibaze ko nibaza iyo yari Union Europeenne niho byaba ari kuba ari ibintu biteranye ubwoba nabo ndi Union Europeenne na Union n'Uburundi urumva ko bitandukanye cyane.
Ni ukuvuga ko ku bwawe ibihano umuryango umwe bwa Buraya wafatiye Uburundi ntacyo byigeze byica ku gihugu cy'u Burundi.
Njye mbona ntabirebe kubera ubuzima twari tubayemo n'ubu nibwo tubayemo.
Ariko hari imigambi itandukanye, hari imigambi itandukanye yahagaze, hari ibitandukanye byagiye birahagarara kuko ariya masezerano baba bafitaniye cyangwa imigenderanire baba bafitaniye hari byinshi bicamo by'imigambi yabishikira abanyagihugu cyangwa yijira muri leta ikajya igaruka ku banyagihugu. Don Divin,
hamwe ibihano bobifata bakabikura ku Burundi byaba ari byiza mugabo naho babonye bidakenewe naho nyine baba barabiretse kubera nta kintu tubona cyahindutse babifashe nta n'iciyongeye.
Hanyuma kuri ibi by'amaradiyo nabyo tubigarutse ko kandi hato hari ico ubona kizohinduka amaradiyo yahagaritse muri ico gihugu asubiye kwasamirana.
Oya no kuri amaradiyo kugurugwa byoba byiza mugabo iyo bizovana n'ingingo leta izofata yo kuyugura kubera nka jewe ndi umuntu muto nacho ntangingo no fatare leta ni abona bikwizwa yugura muga kuyugura ni byiza ego
urakoze cyane don diva ngaho muci bitoke ubira umunsi mwiza
ego namwe murakoze
ego ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya na muri isanga y'uno munsi trust na Fabien kurundi murongo wa telefone Fabien ikaze
ego murakoze
uherehe Fabien
muciritoke
carugombo canke cibitoke ca Bujumbura
carugombo
uri hamwe na Divin yarahejeje kuduhamagara nuko rero ivyumviro vyawe ku ngingo zibiri ya mbere ni vya maradio ya kabiri n'ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi n'umuryango umwe bwa Burayi
kukimu kerekeye ibigabo by'amakuru mu gihugu cyacu Burundi ni ibintu byaje bivuye mu gihe cy'amagome cyagombye kuba mu gihugu cy'u Burundi muri bemere kenze gusa icyo twabona byari byiza kubera ko ubu urabona ko igihugu cyo cyatera kije imbere turavuga yuko amaradiyo kweri biraboneka ko yo yakagaruka ariko mugabo akaza ari mu gihe ataje kugira ngo asambure abanyagihugu canke se igihugu nkavuga ku kintu cyerekeye nawe ku muryango wa Buraya
imbere yuko imbere Fabien unkunzira imbere yo kuja kuvya umuryango umwe bwa Buraya bavuze ati akaza ari mu ntumbero kudasambura igihugu canke abanyagihugu hari amaradiyo yasambuye igihugu canke abanyagihugu ngaho mu Burundi utugira kutange na karorero
bono kuvuga nk'imenyesha makuru hari ibyandika makuru ari kugira ngo habe imboza butange se bashobora gutanga amakuru kugira ngo babone yuko ibimenyesha makuru byabo biriko birakundwa n'abantu bamwe bamwe n'abanye politiki ntibashobora gukora nk'abamenyesha makuru bati yuko bari kugeza kubikora
utugira kutanga akarorero naho vyabaye n'icavyerekanye
ndavuga nk'akarorero nka n'ikimenyesha makuru ha RPA traje kijagihe ari radio yavuga makuru cyane hari n'ibintu byo guhuguza amajambo make
yahuguje nk'inkuru imwe woba wari wibuka yahugujemo ni ya
oya ukije ko n'isi byabaye tubibona bimwe ariko hariho n'ibindi byabaye bakavuga amakuru atariyo
nk'ayahe
nashobora kumpresiza nko muri uyu mwanya ndazi yuko ibyo byabaye nta kimunyaze irirere nyine nshobora kuba no kuvuga muri uyu mwanya ariko icyo nzi neza ni uko ibyo byabaye
hanyuma uti ku by'umuryango wa Buraya n'u Burundi naho wumva atakarorero kuko gushikuza wagenza RP ushoboye kuronka
icyo nshobora kuvuga ku muryango wa Buraya bizihageze kuko wagira ngo bati umugani mu Kirundi ngo agapfunika abagara umwe n'akarenge kandi ngo ntawamayikwize ni ukuvuga yuko igihugu cyacu cy'u Burundi byari bikenewe ko imigenderanire yongera kuhaba kugira ngo ishobore kuba iri mu bihugu byemewe n'amategeko mu bihugu byo mu Burayi birakenewe cyane kubera ko turabibona yuko bikenewe mu gihugu cyacu hari ibitagariyo ibyo twahora dufite ariko umwanya utasagiye tukibona yuko biriko birakugwa neza
urakoze cyane Fabien ngaho onye muci bitoke ugira umunsi mwiza uherereye muci bitoke komini ya Hega Fabien mbere ko ndagusezera
Komine Buganda
urakoze cyane bose abanyabuganda bose ubaturamukirize
urakoze cyane
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya na muri isanga y'uno munsi uno munsi twahaye ijambo mwebwe banyagihugu abakunzi b'ijwi rya Amerika mutwumva muri rya nino kugira ngo mushobore kugira icyo muvuze ku bintu bibiri ica mbere nibiganiro byatangwe ku munsi wa mbere hagati y'urwego rujeje gucungera ingene itangazamakuru ikora mu gihugu cy'u Burundi CNC hamwe n'imenyeshamakuru bimwe by'ugawo n'ico gihugu ica kabiri naco nibiganiro byatanguye hagati y'umuryango umwe bwa Buraya hamwe na leta y'u Burundi mu ntumbero yo kuraba ingene ibihano umwe bwa Buraya bwafatiye Burundi vyovanwaho kundi murongo wa telefone ndafise Ezekiel ikaze ku jugi Amerika
ego murakoze cyane ko mikaze
uherereye Ezekiel
mere maja mu Burundi neza na neza mu ntara ya Gitega aho bitwa muri komine Giheta.
Mu Giheta mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike Giheta haravugwa make.
Havugwa neza kandi turashima shikika umutekano wifashe neza kandi turashima.
Mweje juduki.
Asha hayezu tugori kabisa niko twese niko twikutira fogo.
Nuko rero duga ku ijambo Ezekiye.
Jewe gerageje gushikiriza ko byari ku byavuzwe muri ibyo biganiro ariko baragiranira bagomba kunagura ko bashaka yuko ibinyamakuru byo kugira gukora harimo n'iyo radiyo yanyu ijya Amerika akaba harimo n'izindi radiyo zuta yuko nobyumva ngo bibiganiye kandi nta migerageze ikasubira gukora yisuza amategeko eto
igihengeri kihari ngaho mu Giheta canke Igitega kubera n'amaradiyo atacumvikanaho nica hega Ezeki
ndabumva igihengeri nicyo habo kuko ibyija Amerika twararikura kw'amakuru menshi cyane kandi amakuru meza atomo asanguye atagatoki arimo.
Hanyuma impande zose leta y'u Burundi indongozi zano maradiyo ashobora kwemererwa gusubira gukora handavuga ijwi rya Amerika ndavuga BBC ndavuga Bonisha FM kuko RTA na Renaissance bo ntibatumiwe mu biganiro icose ari impande zose nicahega Ezekiye nibaramuka batanguye gukora
none baba nta ku mpande zose nk'uko bokorera usukorera ku mategeko y'igihugu apana kurengera akarindi ubundi bagakora bisunze amategeko ama bagashyikiriza inkuru itomotwe neza
ku ruhande rwa leta naho
ku ruhande rwa leta je numva yuko kuko biyumvire kwitora ikipe nyine cy'amategeko kugira ngo yovuga yuko nabo bategurira bagakora bisanzuye eto nkuko babahaye uruhushya rwo gusubira gukora kandi bagashobora gukora neza bisanzuye.
Urakoze cyane ngaho muri komuni ya Giheta y'intara ya Gitega ubwira umunsi mwiza.
Sawa rero murakoze cyane.
Urakoze cyane. Murakoze cyane. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turafite n'uwitwa Zeyi ku yindi murongo wa telefone. Zeyi kaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uherereye Zeyi we?
Mereye muri Kigali. Mu Rwanda.
Duga ku ijambo ibyumviro byawe.
Ikintu cyo nabashije kubona ko ubuyobozi bw'u Burundi aho burimo bugenda butera intambwe yo kuba atagusubiza ibintu mu buryo cyafite ubushake bwo kugira ngo abarundi babashe kuba bajya babona nyine amakuru yizewe kandi ya nyayo kuko buryo iyo nta bwisanzure buhari n'abanyamakuru ntibasha kugera ku baturage ngo babe babaha amakuru kawubona neza ko igihe cyose bazaba bafunguye ubuyarera amaradiyo kabasha gukora nta muturage uzajya ubona amakuru ya feke bazajya babona amakuru yuzuye. Ikindi hariya ku bigendanye no gusubirana n'umuryango w'umwe bw'i Burayi nabyo ubona ko ni uburyo bwo kugira ngo boroshye imibanire hamwe n'ibihugu byo mu Burayi nyine ku buryo abarundi ashobora kuzajya bajyayo byoroshye. Ikindi nabo mu Burayi nabo bakaza bakaba bashora imari mu Burundi bizatuma igihugu gitera imbere cyane. Murakoze.
Uretse yuko ibyo bihano ku bumwe bwa Burayi atacabuza ko abarundi bavyifuza bakwije ibyangombwa baronswa impapuro zo kujayo gusa harimo bamwe mu bategetsi bari ku bihano kuri ibyo by'ubumwe bwa Burayi abo batashobora kujayo canke amatungo yabo yari yarafashwe. Ngira ngo tuzobikurikiranira hagufi twumve ibyo bihano bizovanwaho ivyo ari vyo. Urakoze cane Zeyi ngaho mu Rwanda ubwira umunsi mwiza.
Ego namwe murakoze cyane.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya na muri isanga rino munsi turafite na Audrey Joyeux kuri ndi murongo wa telefone. Audrey kaze.
Murakoze cyane.
Uherereye he Audrey?
Ni mu bihugu cya Mozambique
haravugwa
Maputo.
Maputo ndahabona haravugwa Maputo muri Mozambique.
ya muri Mozambique hari abarundi benshi turakomeye turashima mugabo kenshi tugunda gukurikirana amakuru yo mu gihugu cyacu cyane cyane cy'i Burundi ya kubyerekeye kazoza ku Burundi kubu kubera bahinduye umukuru w'igihugu ya kandi turifuza yuko twosura mu Burundi banye nuko umukuru w'igihugu aguma dutera iteka majambo aguma dutumiriza yaba guhungura ba impunzi zahunze nanjye ndi mpunzi nahunze igihugu yaba imenshamakuru yeruka kuyaga na leta y'u Burundi ko bosubira mu gihugu gukorera mu gihugu ya ibyo nizo kwa madukurikirana cyane cyane mu gihugu cya Mozambique.
None ga Joyeux nimba atari banga wowe wahunze ryari?
Nahunze mu 2016 mu gihe hari hameze nabi mu gihugu cyane.
Ego nuko rero hama warubice ku masonga buke kuvuga ati ibiriko biravugwa biradushka biratuhimbara biragira iki izo ngingo zitandukanye uzibaza kwiki muri make?
Ya izi ngingo abantu benshi je turayaga n'abari ino maputo abarundi benshi baravuga yuko hamwe bishobotse ibintu bikabandanya bimeze uku bashobora gutahuka mu gihugu kuko leta ni leta nziza leta mbyeyi leta nkozi izoba idera igira ituma igihugu kimera neza bivanye n'ibi bihe umukuru w'igihugu yamashaka kuvugana n'abantu bose bashoboye guhunga igihugu bivanye n'igihe kiringo cya gatatu cy'umuhisi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza bakavuga yuko iyi leta ize yorosha abanyagihugu bose bahunze bafite imitima ibabaye bakifuza gutaha mu Burundi. Rero umukuru w'igihugu ashikiriza amajambo ahumuriza abarundi bose bahunze nk'igihugu yabamenyeshamakuru abatari biyumvira yuko bosura mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Abantu benshi barifuza yuko hamwe yobandanye umukuru w'igihugu ahemeza abantu abenegihugu ati ntagisibya yuko twese twosura mu gihugu cyabo cy'amavukiro kandi turagikunda turacyagikunda.
Hanyuma bagira ngaho bagacavuga bati ntibashimye ingene mu maradiyo yugawe mu 2015 yari Bonesha FM radio isanganiro yoyo yarasubiye kugura kuva kera radio RTA ijuga abanyagihugu na radio television Renaissance mubaha ubutumire harimo Bonesha gusa RTA na Renaissance ntibitumirwe mu nama yo kuraba ingene botezurirwa bakavuga yuko batabishimye wewe uhagaze kuri ico kibazo.
Ya nasomye kuri Twitter ya yujya mukuru wa sense nimba ntaraje nabi yaravuze ati igituma twashatse gutumira amaradio make twashatse yuko bino byovamo tutangura ku maradio make hamayandi azovamo tuzobikora mu kindi gihe. Rero kuri yo nta
nibaze
yuko
nibaza yuko baba baravye nabi ubwo butumwa ntibwaciye ku rubuga rw'umuvugizi wa CNC ngira na handi baba barabibonye
ndashoboka
unarimvuze rw'umuvugizi ariko rw'umukuru wa CNC ntabwo ahaciye
shobora kuba ari se umarezo ya Facebook cyane sinibuka neza kuba nkunda gukurikirana byinshi.
Wowe ukavuga yuko iyo bari intambwe bukebuke yo kuzohava nabo bashikirwa?
Ya ni intambwe ikomeye kuko mbona yuko n'amaradiyo yose azoha bashikirwa. Iyo ni intambwe ikomeye kubera umaze kwemera Bonesha twigiranya na RPA umva nize muri zimwe radiyo igihugu cyane cyane kimwe cyavuga yuko duhumbanya umutekano w'igihugu. Turabishima kabisa.
Urakoze cyane gose Joyeux Audrey ndaho muri Mozambique Maputo ugira umunsi mwiza.
Ego namwe murakoze cyane namwigiye igihe byiza n'akazi keza.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Trust na Faustin ku yindi murongo wa telefone Faustin ikaze ku ijwi Amerika.
Ubwo murakoze.
Uherehe Faustin?
Jewe amasano mbereye mu ntara ya Makamba kumine Kibago zone nibuke mutuganiye akazi agace mbereyenga mu gihugu cy'u Burundi.
Aho Kibago haravuga ibiki?
Akiwago n'amahoro arashaka zuba gusa.
No mvise mu ntara ya Gitega bo bavuga ko akavura kariko karagwa ari kenshi urumva ni ngira ngo ni ntiyabashikiriye mwese.
ya dushikiriye cyo gusatya abone ko ngomba kugwa mu gatsi ya byashimiye mbere yari ngomba
hanyuma rero duga ku ijambo muri muri isanga ino munsi wumvise ibyo turiko turayagako
ugume ndabyumvise cyo kwa kuma cyo kwayaga ho kubijyanye ibiganiro byabaye umunsi wa kangahe hagati ya leta y'u Burundi n'abaserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya hajyewe umuntu muto yabishimye cyane kuko imyaka itanu cyangwa itandatu ihebye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya n'igihugu cyacu cy'Ubundi bicumvikana byari bintu biteye agahinda kandi birabaje ariko kuko twumva ibiganiro biri kubiraba birafunga kuko cyane kuko kuva icyo gihe ibintu byinshi byaraparanganye mu gihugu cy'Uburundi ibintu nyine amabeyirire ibiciro byaduje by'ibisumo mu Burundi ibintu byinshi usanga ari hatari kugira ngo n'ibiganiro byagenda neza bakumvikana impande zose ibintu bizaciba bigenda neza bije mu nzira ibereye
hanyuma ku kibazo cy'amaradiyo naho
kugaruka twarababajwe uko twumvise amaradiyo ya 15 yarugawe amaradiyo mpuzamakungu n'amaradiyo mu gihugu ariko kutwumvikiye kandi n'ikibazo cyerekeye n'amaradiyo ku leta y'u Burundi n'abandi n'abarongo ayo maradiyo yugawe ko bagiye urabona ibintu biganiye ni ikintu cyatekereje cyane tugiye kumva bya biganiro bibereye y'amakuru abereye kuri ya maradiyo twanezerewe hamwe cyoke nabyo nyine mu ngiro tukumva ati baraganiye neza bashyize hamwe ewa ibi maradiyo ya ruguru we twuryoherwa cyane twanezerwa nk'abantu b'abarundi cyane
urakoze Faustin ngaho i Makamba ugira umunsi mwiza
ubwo hari undi yari yashaka kubaramutsa
yitwa nde
yitwa Ndefonse
Ndefonse amahoro ngaho i Makamba
ego n'amahoro n'amahoro turashima
nawe wari ufite icyo uterera
iyo nafite icyo nterera kweli ni ukuvuga hajya umwana yakosheje kandi akabona ikosa ryo yakoze ni byiza kubabarirwa agasaba imbabazi ababyeyi bakamuharira rero ko leta yashimye kwiyumvira kuvugana n'abo bantu bose kugira ngo ibibazo byo bihari hagati yabo bitorerwe umuti nibaza ko nabo nyene bari kubatumira nabo nyene kuko ibyabaye byarabaye kwicirwa kuri bo yarabaye inyigisho kuri bo nibaza ko ibyo bintu bitagisubira hanyuma twebwe ku ruhande rw'iwacu ikindi cyo mbona twaba twarakomeje kanini ni ukuvuga nka twebwe ahantu ho tubaye ku mpaka w'u Burundi na Tanzania ariko uraraba mu gusuma kenshi dukunda kwisumamo hakurya habe ku byo guca agafaranga ku byo kwite rero ni ukuvuga ku bihano by'u Burundi bwari bwafatiwe twebwe byaradukoze ko kanini kuko nko ku mashiringi ntitwabaye tucyoroherezwa amashiringi yaciye aduga hejuru cyane bica bidutuma ko umuntu ariko aragenda kurondera amashiringi kugira ngo asinde mu hakurya kuzana nk'agafu cyangwa kuzana ufundi utuvoga ibiki ucisanga ari kibazo bizana ikibazo kinini cyane hanyuma ikindi cyo twese ni uko bagerageza bakatworohereza kuko nk'uyu munsi turi kuravuga tugomba kujya hakurya ugomba kujya i Tanzania turaronka ingorane nyinshi cyane kumva z'uko bisaba ko nk'amapasiporo kirakurikira tukamanza kuzikurikira pasiporo i Bujumbura rero nk'umunyagihugu muto iyo ari karava ngaha i Makamba ugenda i Bujumbura akurikira pasiporo usanga dukoresheje amahera menshi ugaca ushyira ko amahera y'urugendo rw'imodoka iriho gutwara muri icyo gihugu uriho uri kuragendamo ugasanga n'ibintu birebire cyane ku munyagihugu muto atabyiyoba kugira ngo atabyiyoba bishobora ni nacyo gituma kenshi ngaho iwacu uriho kumva ngo abarundi benshi bafatiwe i Tanzania bafunzwe benshi bahicamo kubwo ubuzima bugoye bahicamo kugenda batamanje gusaba ibyo bintu bibaha uburenganzira bwo kuva mu gihugu cy'u Burundi bagasindira mu gihugu cy'u Burundi cya Tanzania kubera atabuge dufite bica tubikamo kugenda tugaca mu nzira bitamenyekana izo nzira zimaze gufata guhariya usanga uri kurajya mu gasho ateta atandatu imyaka ugasanga ni ngorane kuri twebwe
yego icyo ni ikibazo urumva ni ikibazo gitandukanye n'ibyo twari turimo ariko tugarutse kuri ico cy'amaradiyo nacyo turacumbise twemeye kuzogerageza tukabitunganya ku kiganiro tugarutse kuri ibyo by'amaradiyo hari hamwe bavuze ngo umwana akosheje bakamuhana ariya maradiyo ntigeze yemera ko hari ikosa yakoze Ildefonse
yego ibyo ndabyumva ariko je nibaze muri ibyo biganiro ni ukugerageza bakayaga bakerekana hanyuma kuri ibyo byo gutumira bagaca batumira abarongo ya maradiyo bamwe cyangwa ibimenyeshamakuru bimwe abandi bakabibagira mu gihe byose bisa n'ibyafashe ibihano rimwe nabo nyine bari kugerageza bakabiyegereza bakabereka buke mu biyago ataguharira atagushwana akagenda bukebuke kuko giye niyi umwana akuzi kosa si kenshi umwana ashobora kukwemerera ngo ego nakosheke uramushira ahantu ukamwengenga bukebuke ukamwereka ugashira impanuro mu nyuma rahava akabona ati ego umubyeyi nagize nte narakosheje mumbabarire rero nibaza n'ubundi nabo nyene nibabashira hamwe n'abandi babatumire baraje mu biganiro babereke bukebuke nkuko leta ari umubyeyi igerageze twibagire ibyarenganye turabe ibiri imbere umuswahili ni wakunda kubiryosha ngo tusahau yaliyo pita tugange yajayo
ndiyo urakoze cyane gose Ildefonse ngabonye imakamba ugira umunsi mwiza
yego na mwebwe
Hiju di Amerika Washington DC mukirundi no mukinyarwanda turabandanye na muri sanga y'uno munsi cyose na Juif kuyundi murongo wa telefone Juif ikadze
yego ni tafizera Juif
uhererehe ga Juif
ndi ubujumbura kusaga
kumusaga havugwa make
aramahoro turiko turataha tuva ku mirimo ya misi yose
ibyumviro byawe
ibyumviro byanje nuko ariko ari mwashikirije ko kuce twavuga ku biganiro bya ariko biraba hagati ya guverinoma y'u Burundi na nibi n'amaradiyo yugawe rero byadushimishije kubona hoba habonetse aho kandi kugira ngo dushobore kuronka amaradiyo yacu yari yarugaho tukabona rero ko yoba kuba kuko byadushimisha kuronka amakuru avuye ko kuzamiriza kwifuza kuyumvamwo akarorero nk'iyiwanyu ego
uvuga gutyo hari ico mwaba mwarahombye mutakiyumva ngaho mu Burundi ga Juif
cyane gose kubera iyo uriko urakurikirana iradiyo imwe cyangwa zibiri mu gihugu zitagushikiraho ushaka hariho ibibazo heza ngo niwawe usanga zishuka uko wabyifuza cyangwa ukumva ko biciwe ku ruhande mu byo twifuza cyane cyane duhereye ku iyo y'iwanyu yaduhaye umurongo byadushimishije cyane binagaragara ko tubakurikirana bikunze radiyo zose zari zarafunze zo kuguru iyo dushimisha cyane kuko natwe arizo twakunda nizo zashyikira abanyagihugu cyane cyane abatwebwe ugwaruka n'abisumbuye cyaheza bikaduha akanyamuneza natwe
turagaruka kandi muri kino kiganiro no kubyerekeye ibiganiro byatangwe hagati ya leta y'u Burundi n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya biganije kuramya ingene ubumwe bwa Buraya bwovana mu bihano igihugu cy'u Burundi byo bivyo biganiro hari ico bivuga ko ga kwizera
icyo no bivuga ko nuko byoba byabaye mu ntumbero yo kugira ngo hubahirizwe amategeko hongere hubahirizwe ibyumviro by'umunyagihugu n'iterambere atari nyuma yo kwinyegeza muri ibyo biganiro kugira ngo humbure n'imfashanyo ziboneke ariko bikaba ari ku ntumbero y'uko hubahirizwa agati y'akazina muntu na cyane cyane
ushaka kuvuga iki uvuze ngo byoba byatunganije mu ntumbero y'uko byubahirije agati k'akazina muntu kubahiriza bitihishije inyuma y'imfashanyo ga Juif
gituma icyo ndeshya nabivuga uko ni uko harashobora kuba hari ubukene mu gihugu biragaragara si ibyo umuntu arinda bikubwira mu menyeshamakuru hari agashomeri kumva igihugu kirakenera ko kuronka ayo mafaranga izo mfashanyo ubwo bwa Buraya nibwo butanga imfashanyo niniya cyane zisumba n'ayandi mashyirahamwe birazi
yego
naho rero tuvuga tuti naho tuvuga tuti byoba by'ukuri ari umutima wugurutse kugira ngo turonke uwo mutekano twifuza igihugu cyacu kajya muri demokarasi n'ibindi bihugu kaba igihugu cyisunga amategeko cyongera kurikiza neza y'umunyagihugu atamurenganya
urakoze cyane Juif ngaho kumusaga mu Burundi kugira umunsi mwiza hanyuma mukurindira ko musubira kutwumva kuri za FM radio ko mushobora kuva muratwumviriza kuri za shortwave mukadukurikira no ku mbuga zacu zitandukanye
turabashimiye namwe ku buryo mwatwitayeho ama biratumye imbara yaba mwaje muratunganya ibiganiro nk'ibi tukarongo dushikiriza ibyiyumviro byacu
tuzohora tugerageza natwe ntibyatworoheye n'umwaka murazi ko twahora tubahamagara cyane mukaterera ibyiyumviro ariko ibiganiro byacu byose tubitunganya turi mu mihana yacu n'ubu ino muri isanga ndiko ndayikora ndi muhiri wanje zumvikana ko hariho n'ivyo ivyo twahora dukora nko kubahamagara cyane tutagikora ariko igihe cyose turonse uburyo bwo kubikora turabikora
murakoze cyane natwe tubemereye kuzobaha ibyiyumviro byacu
murakoze Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kundi murongo wa telefone hariho Venant Venant ikaze
murakoze cyane
uherereye Venant
mu Bujumbura mu Gisagara
cya Bujumbura ya he quartier
muri quartier Mutakura
ibyumviro byawe intererano yawe humvise ibyo turiko turayaga kuno munsi yugurugwa ry'amaradiyo amwe amwe rishobora kuzoba muri kazoza ka hagufi hamwe n'ibiganiro byatangwe hagati y'umuryango umwe bwa Buraya na Leta y'u Burundi mu ntumbero yo kurangira ngo umuryango vana mu bihano icyo gihugu
nagomba gushyikiriza ibyumviro ku bijyanye n'igurugwa ry'amaradiyo iyo ngingo mu nsanzwe yakire neza rwose kuko abarundi twatumenga turimo mwiza nta makuru tukimenya ariko cyane cyane burya twasaba ko radiyo cyane cyane zo mu gihugu hagati arizo zokugurwa ubwa mbere kuko nizo zari zumvirizwa n'abantu benshi gusumba zo hanze nibaza yuko ni ibintu byiza rwose umukuru w'igihugu yiyumviriye kuko biriko birerekana impinduka nziza ku bijyanye na politiki y'igihugu cy'u Burundi
iyo uvuga ngo umwiza muri cyo ngo mwari muri nk'abari mu mwiza muri cyo gihugu cy'u Burundi harimo amaradiyo atari make asanzwe asamira nayo vena
amaradiyo ariko amwe nayivugira ijambo ry'imana nta sikiriza ibijyanye na politiki kandi ikindi nacyo nonsaba kamiyo yaba yashyize mu ngiro ibikorwa yiyemeje byo kugurura amaradiyo nuko bagerageza bakareka kubashyira ku igitsure na cyane cyane abamenyeshamakuru kugira ngo bakore bisanzuye batange amakuru koko y'ukuri
ayo maradiyo uvuga ngo avuga ijambo ry'imana ayandi mbere ni nka radiyo mariya hakabaho heritage n'imbi gikora hakabaho nandi salama ni
bamenye rimwe na rimwe zizigiro
ayasigaye hariho radiyo televiziyo y'igihugu cy'u Burundi hariho za culture hariho za radio isanganiro hari izindi zivugira mu ntara izo zose zivuga ijambo ry'Imana none
bo hari ama radio amwe nk'ayo uvuze ya culture amwe yavuga ibijanye n'imiziki ikanishane ya mama za star rikoko by'abantu rikorera ku giti cyabo tavuga ibijanye na politique ku buryo umwe dikigo wese amenya ubuzima bw'igihugu kuri kuragenda yego nk'umuntu ntadafite telefone nyine ya koresha ubuhinga bwa none kugira ngo turamenye amakuru asomye mu nzizi za Facebook mu magurupe y'ama WhatsApp ntashaka kumenya amakuru kabisa ni uko gutuma tubayemo muri kino gihe mu bisanzwe iyo ngingo ni nziza rwose twarayakiriye kandi biraryoshye ahubwo bayishyire mu ngiro n'ingoga kugira ngo natwe dusubire kuyisanzura
hama impande zose ukazisaba iki ga vena kugira ngo ibyabaye muri kahise ntibizosubire ayo maradiyo uvuga yabwirizwa kuba yayuguruye ntazosubire kugako
kwanza ubwa mbere nabanza guhanura abamenyeshamakuru ndetse bagerageze bakore bisunze amategeko y'igihugu kuko mu bisanzwe abamenyeshamakuru barimwo mu bantu bakwiza inkuru zitari zo kandi zishobora konona umutekano w'igihugu cyangwa ubuzima bw'igihugu muri rusange hama leta nayo bisaba yuko yotanga umwitekerezo ku bimenyeshamakuru cyangwa amaradiyo kugira ngo akore koko inkuru yisanzuye ariko urumva ko nabanje gusaba ko abamenyeshamakuru nabo bubanza gutohoza inkuru neza bagatanga n'ibimenyetso bibaye ngombwa kugira ngo habaye kutabihurizako hama ikindi nacyo nakongera ko nkayiga radiyo RPA na Renaissance nibaza yuko bazobemerera kuko bazagereza ko arizo zashyize mu ngiro ibijyanye na kudeta ariko kudeta yakozwe n'abantu nibaza ko baba bayikoze bashaka inyungu zabo RPA yari isanzwe yarahagaritswe n'ubundi itariki irakora hama abasirikare nibo bagiye gutora abamenyeshamakuru muhiya icyo gihe bibana ari kuri radiyo ariko ndabwiza ingene biriko biragenda nibaze rero yuko iyo ngendo yo hagarara kugeza ubu kugira ngo abarundi tubeho mu mwitekerezo cyane cyane ubujya tukeneye natwe kugira aho tugeze mu byo ubuzima bw'iterambere bamwe bene igihugu cyangwa igihugu muri rusange kugira ngo natwe turonke agateka nk'abandi.
Urakoze cyane rwose Venangaho onye mu Burundi Bujumbura, kugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane namwe.
Jiki Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda twese na Eric Gashaka ku rundi murongo wa telefone. Eric Kaze.
Mwiriwe.
Guherere he Eric?
Herere I Bujumbura.
Intererano yawe ijambo ni rwawe.
Yewe icyo nagomba gushikiriza. Ubwa mbere na mbere twoshima yuko biyumviriye yuko ibinyamakuru byari byahagaritse byasubira bikugurura. Navuga ntintambwe ishimishije mu Burundi. Hama navuga nti babandanye kugira tubandanye turonka amakuru. Kumbe ngo hariyo baravuga yuko hari ibimenyeshamakuru byoba bitatumiwe hamwe byoba ari byo ko baragahaze. Ko nkabona yuko byakosorwa hamwe ibimenyeshamakuru byose byahagaritswe bitumigwa bakarabira hamwe ingene twosubira kumva amaradiyo yose nk'uko yasamirana uko byahora.
Nibyo ibimenyeshamakuru byose ntibyatumiwe mu byugawe mu 2018 ijwi rya Amerika na BBC byaratumiwe, ibyugawe mu 2015 bituriwe RPA na Renaissance ntibyatumiwe, hatumiwe Radio Bonesha FM yonyine.
Nisho rero nariko ndavuga yuko byotumirwa byose kugira baganire bose. Ego tusubire kumva amaradiyo yose uko byari biri niho hoba bimeze neza. Ego hama kuri ibyo navyo vy'uko hosubira kuba imigenderanire myiza y'u Burundi niyo iniyo RCN. Ego naco nyene ni ibintu vyiza cane turakeneye kubona hasubi ibihano bikapfa ku Burundi. Ego hagasubira hakaba ibiganiro ku buryo imigenderanire isubira kuba myiza y'u Burundi n'ivyo bihugu bindi. Ego
Ego urakoze cyane Eric ngaho I Burundi, ugira umunsi mwiza.
Ego murakoze namwe.
Ijwi rya Amerika Washington DC turase na Edouard ku yindi murongo wa telefone. Edouard ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Ego intererano yawe uvyumvira umwanya ni rwawe.
Navuga yuko ari nakajyo keza aho leta yifashe ingingo nziza kugira ngo mwese aho byose bikore kuko yateranye n'iterambere. Ego ariko yabita yuko yaba umunyagihugu yaba umumenyeshamakuru yaba n'uwo munyapolitike bose baharonkera inyungu kuko amakuru meza atanga nize umunyagihugu agatanga ibyubaka hanyuma umwe niwe agaja mu iterambere abasigaye bose bagakora badateganya imitego aho kuganira ibiganiro ni byano bituma yabisi yose canke haba mu muryango hose iyo hari kumvikana ibintu byaba bigenda neza.
Urakoze rero, ugira umunsi mwiza.
Ego murakoze nawe.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turacari muri Sanga Leonce ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uherere he Galeon?
Njye mugenda Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Haravugwa amakingaho Nairobi muri Kenya.
Ndavuga amahoro no kuri Imana turashima, turashima Uwiteka.
Ego. Ego duka ku ijambo rero muri Isanga rino munsi wumvise ibyo twashimikiye. Ego
na cyane cyane nagomba kunyitira ku bijyanye no kumigenderanire y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya bijya ukuri hane byose mu ngiro vuba imigenderanire igasubira kugenda uko yari imeze. Ni ukuri u Burundi bwoba igihugu cyiza cyane kikaba nyaragendwa nk'uko cyagendwa kera. Ni kuvuga n'amahoye n'izindibaga yota asubira akugurura hanyuma abantu urabona abantu benshi baramara amashuri bakajya muhira bakicara ariko hamwe hari amahoye nije ni kuvuga abantu boronka ibintu bakaronka aho bitumamo bakaronka ibintu bike bike bikaza biraduka buke buke. Hama ku bijyanye n'amaradiyo narijyanye nje narabitengurutse cyane naratengurukiye icyiringiro cyiza cyane nyakubahwa perezida wacu yashyikirije. Akavuga yuko ikigo FM kugira inama n'imenyeshamakuru n'amaradiyo yugawe kuko atamaradiye cyane ibinyamakuru mu kuvuga ntigishobora kumenya igihugu cyacu ahantu cyoba kigeze mu iterambere mu bijyanye n'ubutunzi ubutungane ibiti byose urumva ko ahanini hano ibintu byose bishyigikiye ku binyamakuru no ku biganiro.
Urakoze cyane rwose Lawrence Ngahi Nairobi muri Kenya kuri ibyo byumviro byawe. Gira umunsi mwiza.
Mumereje neza namwe n'abarundi bose ndabaramutsa cyane.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Trust na Gerard ku yundi murongo wa telefone. Gerard, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Yego.
Uherereye Gerard?
Yemerere ngahamere muri Congo mu burengero bwa Kivu bita mu Remera.
Havugwa amakinga mu burengero bwa Kivu. Ntimukunda kuduha amakuru yanyu?
No kuri n'umutekano ameze neza kaza turakenguruka gusa ijwi rya Amerika ntitukiyumva kubera turatiyumva duciye ku murongo w'Uburundi none ntigifata. Tujya tubisoma ku rubuga Facebook no tujya tubakurikirana.
Ego ni ukwihangana ingira ngo ikibazo kizokemurwa vuba.
Nanagisomye ku rubuga umenga mwari mwabicishije ko yuko ibimenyeshamakuru ingo yuko biravugana nyamba ina sense nagisomye nabirabutu
duga ku jambo ninacyo gituma wadusabye kuguhamagara kugira ngo uterere ibyumviro kuri ayo makuru atandukanye.
Ego problema gera bisomye nasomye kaza ikintu cya mbere kwanza nashimye kumva yuko amaradiyo n'ibimenyeshamakuru bigomba rero bikore kuko ubisanzwe amakuru ntikiyaronka atari umuntu ajya kuri Facebook ubu bisanzwe ushobora kumenya inkuru ziko ziravugwa mu karere cyane mu bindi bihugu. Mu bisanzwe kabisa imana wicanya kuko bisanzwe nka tegwa n'abajene nk'abantu b'abatama mu bisanzwe ntacyo ushobora kumenya ati ubu isi geza halme kukubera ikintu nta buryo bwo kujya ku ma Facebook ma WhatsApp bakoresha cyabisa bakibwira ko abajene atiyo tuyikurikirana twenyine abazihe atabyo bakurikirana utanga atari byiza pe cyo nusaba burema ndashimiye kwamba leta yacu y'Uburundi kuko yiyumviriye ati amaradiyo asubira kore hanyuma n'imigenderanire hagati y'Uburundi n'ubu bwa Afurika bisubire rinaguke vrema icyo ni icyumviro cyiza cyane byanangiyoheje nk'ibisoma ku rubuga.
Urakoze cyane Gerard ngaho muri Congo Kivu. Ugira umunsi mwiza.
Ego natwe turakengurutse kuba mwaduhamagaye mukatuvugisha.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko dusa nk'abasozera mu isanga y'uno munsi. Turafise Jean de Dieu kundi murongo wa telefone. Jean de Dieu ikaze.
Murakoze cyane.
Uherereye Jean de Dieu?
Narereye mu gihugu cy'u Rwanda mu nkambi ya Mahama.
Mu nkambi ya Mahama. Uri umurundi? Yahunze.
Ndi umurundi.
Wahunze ryari?
Muri 2015.
Nuko rero wumvise ibyo turiko turavugana ku uno munsi ubyumvira ku iki nk'impunzi?
Ya, ndetse ndabyumvira ko kubijyanye abijya biganiro bigiye guhuza Europe na leta y'Uburundi njyoba byita cyane kugira Uburundi bwongere kuba bwo kwiterwa n'amakungu hama maze kwiterwa n'amakungu amahoro nayo ataba menshi mu gihugu atwe impunzi tugataha tunezerewe cyane kuko tuba tubona ko ibintu byasubiye ku murongo ko babitanguye mu binyarutsa hama impunzi natwe tugatangura kumenya aho bintu bigeze hama tugataha tuvuga ko igihugu kiraterereye nta ngorane.
Ari nk'amwe ibyo biganiro wewe byoba urifuza ko byoshimikira kuki bikavyara iki?
Ya, ibiganiro byinshi ni kujya byashimikiraho nk'uko leta y'u Burundi yari imaze iminsi narafatiwe ibihano nyine kubera ibijyanye bya politiki byabaye muri 2015 nuko bikuriraho bijya bihano byobaho hama bakongera bakayishyira muri sisiteme yo kuba yokongera igirwa amahirwe yo kuba hari iterambere ryo kuva mu gihugu hama n'ingenzi zikaza mu Burundi cyane ba mukerarugendo kubera igihugu kiba cyamaze kuzamo amahoro cyane.
Ibyo bibaye uriteguriye gusubira mu gihugu cyawe cy'amavuko ga Jean de Dieu nimba atari ibanga?
Ndibaza nta kibazo kuko ni igihugu cyanyibarutse kandi ndagikunda cyane uko kuba mu buhungiro ntibimedure.
Urakoze cyane rwose Jean de Dieu ngaho i Mahama mu gihugu cy'u Rwanda. Ugira umunsi mwiza.
murakoze cyane namwe
ijwi rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda trusted na Olivier ku murongo wa telefone wundi Olivier ikaze ku ijwi rya America
murakoze cyane
uherereye Olivier
Kigali mu Rwanda
Kigali mu Rwanda intererano yawe byumviro
kuri ndewe ni byishimo cyane kuko igihugu cy'Ubufaransa mu mahoro mu mutekano kiri kongera kwigarurira ubutunzi cyari cyaratakaje cyangwa se ibyo cyari cyarabuze kuri ndewe no ku bandi wenda bakunda isi cyangwa se bakunda Afurika no ni ikintu gikomeye cyane abarundi bafite amahoro bafite ubutunzi natwe tuba dufite ubutunzi niyo mpamvu tugomba kubyishimira cyane tukanasaba ko bakomeza bagashyigikirana bagakomezanya mu mutekano mu butunzi natwe mu Rwanda wenda tukabona amahoro ku byo twajya tugera twakagera kugira amahirwe yo kwinjira hariya tugahahirayo twarahombye cyane kuba ubu ngubu tutagihahirayo bitewe n'umutekano muke cyangwa se no kutumvikana twagiye kubaho ariko ubu ngubu niba perezida uri ubu ngubu ashaka gushyira ibintu ku murongo akongera akagarura umubano akongera agashaka ubufite mu yandi mahanga ibi byishimo kuri twebwe no kuba nyafurika muri rusange kuko cyaba twarahahiranaga ariko ubu ngubu ntitugihahirana bitewe n'ibyabaye ariko ubu ngubu niba ashaka kugira ngo ibintu byongere bisubiremo neza abantu bamushyigikira noneho amahoro muri rusange agahinda turifuza ko mwazajya muduha amakuru uko bigenda twigeze kubona inkuru mwahategereje mu minsi yashize bavuga ko abayobozi bahuye b'igihugu cy'u Rwanda ariko ntitujya tumenya neza aho bigeze ubu ngubu
barahuye n'ivyo hari undi mubonano wari utegekanije ko uzoba hagati y'abashikiranganji babiri bibajije imigenderanire ku ruhande rw'u Burundi n'u Rwanda ikizoba muri iyo co gihe cose tuzoza turakika bamenyesha Olivier
turabashimiye cyane kuko twishimiye n'ukuntu bongeye kongera kugarura ibitangazamakuru nk'ibyo bya Amerika BBC kongera kubyemera ko byakora ku butaka bw'u Burundi kera ku mbuga amakuru menshi cyane ariko abanyarwanda ari nk'abarundi twese tuvuga ururimi rumwe kandi twese turi bamwe twongeye kwishima ko bongeye kubakira mukongera mugakora ku butaka bwabo mubamutegezeho byinshi natwe turushaho kumenya amakuru yaho kuko tuba dufite n'imiryango
urumva ivyijwi rya Amerika vyoze na BBC ntibaratangura kwemererwa gukora ariko ibiganiro vyo birahari ngira ni minisitiri imbere
turabashimira kubw'umurava mukorana urukundo muzajya mutegezaho byinshi cyane aho tungo turiteguye ni ukujya duhuza urushinge kuri radiyo
urakoze cyane Olivier ngaho onye mu gihugu cy'u Rwanda
ndishimiye cyane kuba munyakiriye kandi ndikindiye muzaye ko muzanyakira
urakoze ni twisiguye ku bakunzi b'ijwi rya Amerika n'ureka ndabivuge mu gusozera kino kiganiro nshuti bakunzi bacu ibiganiro byacu kuva mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uhera tubashikiriza turi mu mihana yacu mwumva ko atari coroshe gutunganya ikiganiro cose wenyine ku matelefone y'abantu bangana gute ibyuma bikakugura bikagira iki nico bituma kenshi tutabahamagara uburyo tubahuza n'abatumire bacu n'amagendera dukora kugira ngo dushobore kubikora ariko igihe cyose turonsa kanya ngo tubatelefone tuzoza turabikora Olivier
Imana izajya ibakomeza kandi abahe imbaraga kandi mukomeze mukore inkuru y'ipfukumbuye ziri mu buhanga bukomeye cyane
urakoze cyane rwose
Mama
Marco. Akaje none kuri Olivier duce dusozera kino kiganiro muri sanga cuno munsi mu mvise cha igishumikiye kuvyumviro vyanyu ico mugona mwebwe mu mvije rya America ku bintu bibiri. Ica mbere inama yabaye hagati ya CNC hamwe n'ibinyamakuru bimwe mu gihugu cy'u Burundi bishobora kwemererwa kongera gusamirana kuri ubwo butaka munyamakuru vyari muri iyo nama yibanze harimwo ijwi rya Amerika na BBC y'Abongereza izo zuga mu 2018 ku rundi ruhande harimo kandi imwe mumenyeshamakuru itagifise uburenganzira bwo gukora muri ico gihugu muri ivyo harimo radio Bonisha FM yuga witiriwe mu 2015 niyo radio yonyene muzugawe zitiriwe mu 2015 zatumiwe muri iyo nama RPA na Radio Television Renaissance ivyo ntivyatumiwe ayandi yatiriwe mu 2015 yoyo yarasubiye kwemererwa gukora haraheze igihe muravyibuka ikindi twashimikiye ko muri kino kiganiro cyari cyo mugona ku biganiro hagati ya leta y'u Burundi hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya ibiganiro biganije kuzora bingene ibihano ubwo muryango washize ku Burundi zovanwa kuri micro mari kumwe na Joe Diane ni nahazwe ni kiganiro nabateguriye no ngende bashikiriza ndi muhi wanje mu ntumbi yo kubandanya kwirinda ikiza cha virus ya corona namwe twifurize ko mubandanya mucirinda aho muri hose naho ubutaha mugira umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu
edumegere oya no mujinye muya gena ti buzambura biza vugana 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 iki yago ni kindi kuja kumana ni to kuja matinde dawa muya ge musi musi ni to itende samori chari chena ori ya chiza vugana 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 iki yago ni kindi vugana 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 iki yago ni kindi Wadi sambu guri aze kenshi nurutaku Abantu bagwana kenshi bivuye kurugugu Ukaza umba Mwenge ngu jya muhimbira yo ngiri kije usha Yeah Umwa kadadaza Nuhunda kadadaza Akaburamu umuti mumenete Vugana 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 Iki yago nikindi Yeah Kuja kumana